Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubahaye ikaze mu biganiro byacu by'uyu mwanya. Muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza mwese kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'akakanya. Amakuru ya hirya no hino ku isi n'ibiganiro bya radio yanyu tubibategurira tukanabibagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zafatiwe icyorezo cya virusi ya korona. Nubwo ku isi hose havugwa iki cyorezo, amatora yarabaye mu Burundi kandi mu mutuzo nk'uko abikurikirana hafi babivuga. Yakiriwe ate hirya no hino ku isi?
Muri rusange naho hirya no hino hari abagiye barasotorana, ikibazo cy'uko bisa nk'uko byagenze neza. Amahoro, ubutungane, usanga bikwiye.
Uwo ni Mamese Bansubiye ko ushinzwe ibibazo bya politiki n'ubutwererane mu rugaga rwa SENARED rukorera hanze y'igihugu rutavuga rumwe na leta y'u Burundi. Uwo ni Professeur Marie-Louise Baricako uyobora ishyirahamwe ry'abagore n'abakobwa riharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Uretse abo Barundi, hari n'ibihugu by'amahanga byafashe iya mbere mu gushima uko amatora yagenze mu Burundi, birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ububiligi, Tanzania, Kenya na Nigeria. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Guverinoma ya Palestina yahagaritse ubufatanye bwayo na CIA, ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubutasi mu mahanga. Palestina ibitewe n'umugambi wa Israeli wo kwigarurira ibice bitandukanye byayo. Inkuru mugezweho na Thomas Kamirindi.
Mahmoud Alaloul, vice-perezida w'ishyaka Fatah rya President Mahmoud Abbas, ejo yatangarije ikigo ntaramakuru AFP ko ubufatanye bwa Palestina na Israeli ku kibazo cy'umutekano wahagaze guhera kwa kabiri nimugoroba. Naho Sayeb Erekat, umunyamabanga mukuru wa OLP, umuryango uharanira ubwigenge bwa Palestina Fatah ikomeyemo cyane, uri ku butegetsi i Ramallah, uyu munsi yabwiye abanyamakuru mu kiganiro yagiranye nabo ku buhanga bwa videoconference ati, twafashe icyemezo ko ibintu bigomba guhinduka. Ubufatanye twari dufitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubwo twari dufitanye na Israeli bwarahagaze. Tugomba kwicungira umutekano n'umudendezo w'abaturage ba Palestina ubwacu twenyine. Erekat yasobanuye by'umwihariko ko ubufatanye bafitanye na CIA yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwahagaze kuwa kabiri nyuma y'ijambo Perezida wa Palestina yagejeje ku baturage be. Uwo munsi ku mugoroba, Perezida Abbas yatangaje ko umugambi wa Israeli ibishyigikiwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko abivuga wo kwigarurira ibice bimwe na bimwe bya Palestina birimo ikibaya cy'uruzi rwa Yorodani byerekana ko amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono mu 1993 i Oslo muri Norvège n'ibindi byemezo impande zombi zumvikanyeho bitagifite agaciro. Ati, natwe abanyapalestina ntidushobora gukomeza kubyubahiriza twenyine gusa, n'ubufatanye dufitanye mu by'umutekano na Israeli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika burahagaze. Israeli igenzura inzira zose zinjira muri Cisjordania. Gufatanya na Israeli rero bikenewe igihe cyose ku bicuruzwa byinjira muri Palestina n'ingendo z'abanyapalestina ubwabo, ndetse n'iyo President Abbas ubwe ku giti cye agomba kuva i Ramallah, umurwa mukuru wa Cisjordania na Palestina, agiye mu wundi mujyi uwo ari wo wose wa Palestina. Abahanga mu by'umutekano mpuzamahanga nka Tarek Bakoni wo mu kigo cyitwa International Crisis Group basanga rero bidashoboka guhagarika ubu bufatanye gutya rimwe kuri rimwe.
Venezuela ivuga ko ubwato butwaye ibitoro bwa Irani buzoherezwa n'igisirikare cyayo. Fidel Niyongabo.
Igihugu cya Venezuela cyatangaje ku munsi wa gatatu w'igisirikare cyacyo kigwanira mu mazi no mu kirere kizoherekeza ubwato bw'igihugu cya Iran buzanye ibitoro bikenewe cyane mu gihugu, inyuma y'uko abategetsi ba Iran bagabishije ko hazoba inkurikizi hamwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zobuze ubwo bwato bushyika iyo bwiye. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yabwiye itangazamakuru rya Leta ko biteguriye ibishobora gushika byose. Bashimiye igihugu cya Iran gicuditse n'igihugu ciwe mu buryo bwose kibandanya kumushigikira mu gihe ahanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Venezuela nicyo gihugu gifise mu butaka bwacu amatungo menshi cyane y'ibitoro ku isi, yamara uburyo bw'ico gihugu bwo guhingura ibitoro ntibukomeye cyane. Leta ya Perezida wa Amerika Donald Trump yafatiye Venezuela ibihano bigenewe guhagarika ibitoro biva muri Iran n'ivyo ico gihugu gishorera hanze. Mu ntango z'ukwezi kwa kane leta ya Amerika yatangaje ko yongereje ibikorwa zo kugenzura amazi yegereye Venezuela mu kurungika ubwato bw'ingwano mu mazi y'ibahari Atlantique yegereye ico gihugu. Ibitoro bivuye muri Iran bizoba bishitse muri Venezuela mu gihe ico gihugu gifise ikibazo gikomeye cyo kubura kw'ibitoro mu gihe kiriko gihangana n'ikiza cy'umugera wa corona.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubucuruzi bwongeye kugururirwa imiryango uhoro buhoro. Geoffrey Mutagoma.
Mu byumweru 9 bishize abakozi bagera kuri miliyoni 38 n'ibihumbi 600 muri Amerika batangarije ibiro bishinzwe umurimo ko batakaje akazi basaba ubufasha bwa leta. Bivuze ko muri miliyoni 164 z'abakozi babarurwa muri Amerika hafi umwe muri buri bakozi bane nta kazi afite. Abakuru ba za leta 50 zigize Amerika batangiye kudohora kuri amwe mu mabwiriza bemerera ubucuruzi gukingura imiryango. Ariko kwambara udupfukamunwa no guhana intera hagati y'umuntu n'undi biracyari ibwiriza rya ngombwa. Nubwo ari uko bimeze muri leta zimwe na zimwe ubuzima busa n'ubwatangiye gusubira uko bwari bumeze mbere y'ikiza cya COVID-19. Gusa intambara y'ubukungu iracyari yose. Abahanga mu by'ubukungu baravuga ko mu mpera z'umwaka utaha Amerika izaba igifite abarirwa ku 9.5% badafite akazi. Abo babarwaga kuri 14.7% mu kwezi gushize, ariko bakemeza ko mu byumweru bibiri biri imbere bazagera kuri 25%. Ubukungu bwa Amerika bwamanutse ku rugero rwa 4.8%, ariko uwo mubare wari uwa mbere y'uko ingaruka z'ikiza zikaze umurego.
Barakoze bagenzi bacu Thomas Kamirenge, Geoffrey Mutagomana, Fide Niyongabo kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Inshuti banywanyi, ni kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa interineti kuri www.radioyacu.com. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Amatora ya perezida ay'abadepite mu nteko ishinga amategeko n'abajyanama baza komine mu Burundi ubu yagiye mareka. Mbere y'uko aya matora akorwa hari bamwe mu Burundi imbere ndetse n'inyuma y'igihugu bumvikanishaga ubwoba n'impungenge. Ese umunsi umwe nyuma y'aya matora abaye byifashe bite mu gihugu? Iyi nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi murayigezwaho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu barindiriye ivyavuye mu matora babandanije ibikorwa uko bisanzwe. Aho isoko ry'Ijwi rya Amerika ryaciye mu barabara y'igisagara cya Bujumbura rivuga ko uruja n'uruza rubandanya, ariko abantu ntibari benshi cyane kubera bari umunsi mukuru w'iruzwa rya Yezu mu ijuru bavuye gusenga baca bajya mu mazu yabo bakaruhuka. Ariko kandi bigaragara ko ubwo babutabuze muri bo nk'igihe cy'amasaha y'umugoroba uruja n'uruza mu barabara ruragabanuka. Bamwe mu banyagihugu batifuje ko Ijwi rya Amerika ribafata amajwi yabo bavuga ko ku murango umutekano abari wose ubwo bari impungenge ko vyibonekeza mu ijoro abasoda n'abapolisi binjira mu barabara bitwaje ibikoho biremereye. Ibyo bituma abantu benshi begera imihana yabo hakiri kare bikagira n'ingaruka ku basanzwe bikorera utwabo. Abadanaza b'umunywero bavuga ko kuva ku mugoroba wo kuva haba amatora abantu bahora baronka bagabanutse cyane. Arabibaza ko bifatiye ku itangazo ryashikirijwe n'umushikiranganji w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni ku bijanye n'icungwa ry'umutekano muri kino gihe.
Uramenyesheje kandi ko uzoheza gutora yoca yisubira ku muhana canke ku mirimo yiwe kuko nta bugwibugwi canke ubudumbidumbi bwekuwe hafi hariko harabera igikorwa c'amatora.
Ikindi gituma abantu batekerwa n'ubwoba ni kena rya interneti n'ubu rikibandanya ukuguma mu mazu abantu bashoboye guhanahana amakuru bituma abantu bagira impungenge ku mutekano wabo.
Twikeka yuko abamo akantu kakavuyo gatoyi none atamakuru ariko arahanahana mba twabigenza gutyo. Ariko urumva naho hoba mu bintu by'akapfurumayi ntitumenye ibyahabaye. Njye gituma rero tuvuga ati tukimihora hakorwa ibintu byinshi ntitubimenye. Ugasanga na ya matwi ntariko aragenda neza kubera akimihora. Icyo kintu cyo gukimihora nacyo nyine niko kirabaho neza neza icyabitumye.
Ku banyagihugu ibintu birumvikana kandi nk'uko imenyeshamakuru bidatangaza ku mwanya ibiharuro by'amatora. Uyu munyagihugu wo mu ntara yo hagati mu gihugu avuga ko bitandukanye n'amatora yahoraba
kare mu matora yaheze uko byagenda birashika mu makomini uko byaba bingana kose bagenda batera bavuga ibiharuro bavuga bati umugambwe uri imbere n'uyu ubugira kabiri n'uyu ariko ubunye urumba baravuga gusa gene bariko barashikana ibikoresho ariko nta gitigiri bigera bavuga muri komini bageze ko ikabasha batubwira ko ibikoresho bishize biriko birashika hasigaye ibyo mutumba mikeya cyanke byasitse byose akavuga ko atanguye guharura mugandi bavuga ibiharuro bageze ko
itegeko rigenga inyifato y'abamenyesha makuru mu gihe cy'amatora rirababuza mu ngingo yaryo ya cumi ko batangaza ibiharuro vyaba ivyifata kibanza canke ivya nyuma kiretse ivyo bahawe n'umugwiseni ivyo biruko mu gihe ikirangamisi kigenga amatora cuwo mugwi cerekana ko ibiharuro vyifata kibanza ku vyavuye mu matora bizotangazwa itariki 25 na 26 z'ukwezi kwa gatanu no kuvuga inyuma y'imisi itanu habaye amatora ibiharuro ntabanduka navyo bikazotangazwa itariki neza ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka nyene ariko rero urongoye umugwiseni kazise yatanze urusha ku bamenyesha makuru mu makuru nandi bamenyesha makuru ko bashobora gutangaza ibiharuro vyo ku rwego rw'amakomine mu gihe bahejeje guharura ivyo mu matora y'ikibanza c'umukuru w'igihugu ayabajene n'amakomine n'abashinga amateka bakayatangira icarimwe ariko ku banyagihugu babona ko ikena y'ibinyamakuru vyigenga bikorera mu Burundi ahanini ariyo ntambamye yo gushobora kuronka amakuru nyayo kandi ku gihe
kubujyo igihe turimo kitabyorohereza igihe byabahibyo hari hayandi amaradio yigenga abitanga kubujyo ujura bimenye kibiriraho mugubu unye barashinze itegeko yuko byose bizotangazwa na seni
abakandida b'imigambwe uprona yazanye ukwikukira na Frodebu yatangije intwaro rusange mu Burundi bamenyesha ko nubwo bafite ibyo banenga umurwi seni nta mpamvu nimwe yatuma ibigiye kuva mu matora bitera umwiryane mu gihugu eroje wirika neza
kuri uyu wa kane nkuko amakuru ava mu ntara zitandukanye vyemeza hariko hegeranywa ibitigiri vyavuye mu mabiro y'itora ijwi rya Amerika ryamenyeye ko hatari hake hagati mu gihugu amasandugu yavuye mu mabiro y'itora mu duce turi kure y'imigwa mikuru y'amakomine yashitse mu migwi y'amakomine itunganya amatora sesi mu bucagucagu co kimana ku murango mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu abanywanyi ba SNL umugambo gahanganye na CNDD-FDD bakomeje guhagarikwa hari n'ahabaye imanza zikibiriraho nko mu ntara za Kayanza mu buraruko bubanza mu burengero na Rumonge mu manuko bushira burengero hamwe hamwe imanza zararajwe kubera ata amasura nko mu Rumonge naho abanywanyi bagera kuri cenda b'umugambwe SNL barezwa eka n'abaserukira bigenga haraho bafunzwe nko hagati na hagati mu ntara ya Gitega bahejeje gutora abakandida bigenga co kimwe n'abandi bagize co bashikirije abarundi uhereye kuri Dieudonne Nahimana muto mu myaka kurusha abandi
uko vyogenda kose mu bwigihe c'amatora nuko abarundi n'abandikazi bose batahura yuko atakintu na kimwe gifise agaciro nk'amahoro n'umutekano ibintu byose byoteza gukorwa mu rutonde kandi bigaca mu butunga kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe cyo tuma ari mu Burundi akomereka cyangwa mu Burundi apfa azira gusa yuko bamwe bemeye cyangwa abandi batemeye ibijyanye n'ibyavuye mu matora ariko kandi abafite uburenganzira twarungitse mu kuduserukira mu mabiro y'amatora yuko bagira uburenganzira bukwiye bushobora gukurikirana neza ingene biriko biragenda nitwabona rero hariho ibitagenze neza naho hariho amategeko abitunganya ingene dushobora kwitura ubutungane kugira ngo dushobore kuraba igihe ibyo batagenze neza kugira ngo ishobore gukosorwa
ukwirinda kabi kose na gasonsi ndimwo umukandida wa Iprona nibyashigikiye yivuzaje gutorera mu nyakabiga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura havuka
kwanga amatora n'uburenganzira bw'umuntu wese kuyajamo n'uburenganzira bw'umuntu wese uyagiyemo kuyagendamo neza uyavuyemo kuyavamo neza udahunganije umutekano kibiragusha n'ibyiwa kubwacu twebwe tuvuga tuti uko bigenda kose biguma bigora twebwe cyane cyane nk'umugabo azi kandi ikorana n'umugabo udasanzwe udasanira imigambwe ushobora kwigenza gushaka turafise ingendo y'iwacu cyane cyane gukingira igihugu uzotsinda twebwe tuvuga tuti utsinze atsindire bose natsindeho nibitwura muri exclusion ya seni nibiteriteka igihugu byari kuba byiza seni yuguruye imigambwe yose hamutsinda agatsinda azi ko yabitsinze neza atakariganywa muhugu ubutsindwa akibonera ko yatsinzwe abarundi babwiye ko batekana bakarindira ibiva mu matora
ugutekana na Leonce Ngendakumana nivyahamagarira bose uwo mukandida wa Frodebu amaze gutora mu ntara ya Bujumbura avukamwo yabiganiriye itangazamakuru
atanya gukira ko twese dutegerezwa kukibanamo mu budasa bwacu tukacubaka tukagisana tukacubaka kikadukingira natwe tukagikingira kikatubera umuvyeyi natwe tukaba ababyeyi kidasubire kumva abantu biriko barakubitwa ntidusubire kumva abantu biriko barahunga sibe kumva abantu biriko barangazwa ntidusubire kumva abantu bicwa n'ubukene bicwa n'inzara bicwa n'ubushomeri ibyo gihugu gisa n'inzo byose tubisabikanye mu mahoro n'umutekano ari amatora asubira gutuma abantu bicana nta matora ashobora gutuma abantu bahunga nta amatora asubira guha ishusho mbi igihugu cyacu nta matora asubiza iteka igihugu cyacu cy'ibihugu cyifashe cy'ibihugu cyubashe gutyo twese tuje hamwe twubake iki gihugu tubane neza kuko ntabwo tuzoshirana icyo kuntu
rero je uri ka neza ijuru rya Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimye ko Abarundi batunganyije amatora y'ejo kuwa gatatu ya perezida, ay'abadepite mu nteko ishinga amategeko n'ay'abajyanama baza komine. Fidel Niyongabo.
Kigira cy'umunyamabanga mu bushikiranganji bujeje imigenderanire ya Amerika ku bibazo biraba akarere ka Afurika, Thibaut Pierre Nagy Jr. mu butumwa yashikirije kuri wa gatatu asaba Abarundi kubumbatira amahoro muri ibi bihe by'amatora. Kuvuga kwiwe kwa Twitter yagize ati: usaba Abarundi kuguma kuco biyemeje cyo kubumbatira amahoro muri aya matora yabaye agana kuri Repubulika ishingiye kuri demokrasi no kuba bitabiriye ayo matora. Asaba kandi impande zose zegwa n'ayo matora kwirinda icyo cyose cyo batera gusotorana mu minsi iri imbere.
Hari ibindi bihugu by'amahanga bishimagiza uko amatora ya perezida, y'abadepite mu nteko ishinga amategeko n'abajyanama amakomine yakozwe ejo kwa gatatu mu Burundi. Muri ibyo harimo Ububiligi, Tanzania, Kenya na Nigeria. Ni inkuru tugezweho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ukorera i Kigali mu Rwanda, Pierre Caver niyo nkuru.
Amatora y'umukuru w'igihugu, ay'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine yabaye mu Burundi ku munsi wa gatatu nta ndorerezi mva makungu zarimo. Icyo bikoze hari ibihugu byarungitse indorerezi zivuye mu buserukizi bw'ibyo bihugu i Bujumbura. Ambasaderi wa Kenya mu Burundi, Kenneth Vitisia, yari yagiye ahatoreye umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi igitega. Kenneth yabwiye abamenyesha makuru ko amatora yateguwe neza, agahamagarira Abarundi kuzokwakira neza ibizoyavamwo.
We have witnessed a peaceful campaign period and today we are witnessing
ati kuva mu gihe cy'imyiyamamazo twiboneye n'amaso yacu ukwiyamamaza mu mutekano. N'ubu twiboneye abantu bariko baratora mu mutekano ntangere. Icyo dushaka kwibutsa Abarundi ni uko amatora aba umunsi umwe gusa, ariko ubuzima bw'igihugu bukabandanya mu minsi ikurikira. Nicyo gituma bakwiye kwemera ibija kuva muri aya matora, hanyuma ubuzima bukabandanya. Kenya n'akarere turiteguriye gushigikira intambwe y'iterambere n'amakungu yemere ko uyu munsi ukomeye mu guteza imbere demokarasi mu Burundi. N'ubuserukizi bwa Tanzania Bujumbura bwararungitse intumwa. Uyu mufasoni arashima ko ayo matora yabaye mu mahoro.
Watu ni wengi na wametulia kabisa, wanasubiri kuchagua viongozi.
Abantu ni benshi, baratekanye, bararindiriye kwitorera indongozi zabo. Nicuka ni ciza. Turasaba ko ibiva mu matora byo kwakigwa mu bugwaneza, kuko amatora yakurikije n'ibikenewe byose. Twinjiye n'indani kuraba dusanga abantu bariko baratora atabo bahagaze ku gikano, n'ibiyavamo rero bazoba babigizemo uruhara baje kubyakira uko nyene. Intumwa y'ubuserukizi bwa Nigeria nayo ibona ko amatora yabaye ari intambwe ya demokarasi.
Logistics by the CENI has also been very good. I think is
ibikoresho by'amatora byari bihari. Byumvikana ko ari intambwe ikomeye ku Burundi, n'abanyagihugu bakwiye kuryoherwa n'ibyo bacitse ku uyu munsi. Twizeye ko iyi ntambwe ya demokarasi izobandanya ishimangirwa mu gihugu. Naho biri uko abanyepolitike batitavye ayo matora kubera bahunze igihugu, bobo babona ko ayo matora atarukiza azozanira igihugu. Shale nditije atwara ishami ry'umugambwe iPRONARI tavuga rumwe na leta numwe muri abo.
Aya matora nta ciza, nta rukiza, nta muturama kumarira n'amaganya Abarundi bamaze mu myaka n'iyindi, cyane cyane kuva mu mwaka w'2015. Aya matora abaye mu gihe imigambwe myinshi yasambuwe, amashyamwe atari inyungu za politike, niko kuko amaradiyo yigenga yarasambuwe, ababa bakuru imigambo myinshi amashami yigenga n'amaradiyo benshi barahunze, hamwe n'isinzi ry'Abarundi bashika hafi igice cy'umuriyondi bari hanze. Byongeyeho kandi abari mu bihugu hari iterabwoba, hari ubwicanyi, baranyuruza abantu bagafungira abantu ubusa, na cyane cyane abatavuga rumwe leta duhereye ku mugambwe senere kuko ari wo batinya. Iyo terabwoba mara ribo byaragaragaye mu kwiyamamaza ikano ku munsi w'amatora abantu barapfunzwe bamwe barakubitwa abandi baranyuruzwa
umugwi wishema mpuzo makungu oni ukora amatohoza ku Burundi unga muri iryo Dududien atwara uwo mugwi abona ko ayo matora yabaye mwihonyangwa ridasanzwe ry'agateka kazi na muntu nkuko abahinga b'uwo mugwi bari babivuze imbere yuko aba
la première critique c'est que les libertés fondamentales qui garantissent des élections libres, indépendantes et crédibles ne sont pas respectées donc.
Atari makenga fatiye ku ntambwe zitatu tubona. Icambere nuko ibyankenerwa kugira ngo habe amatora yigenga abaye mu muco kandi yizewe bitigeze bikurikizwa. Harabaye ubwicanyi abafungwa n'ababuzwa ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro. Icakabiri nuko inzego zijejwe gucungera no gutunganya amatora zitigenga kuko zitamikwa ijambo n'ubutegetsi. Ubwanyuma nuko atandurereza imva makungu zihari zabizo mu karere iza Afrika canke iza ONU kubera yo makenga abanyapolitike bahunze bafise umwitwarariko kwazo hava haduka imvururu inyuma y'amatora kubera bamwe bashobora kwanka ivya yavuyemwo igihugu c'ububirigi kibicicije ku bushikiranganje bw'imigenderanire gihamagarira abarundi kwirinda ico cose co bakwegera mu bugizi bwa nabi bufatiye ku kutemera ivyavuye mu matora umugwiseni utegura amatora watangaje ko ivyavuye muri ayo matora bizomenyekana neza inyuma y'indwi imwe itariki 26 z'uku kwezi Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Ku ruhande rwabo bamwe mu banyapolitiki b'abarundi hanze igihugu bari mu rugaga SNARED rutavuga rumwe na leta y'u Burundi bashima ukuntu ayo matora yabaye mu mahoro no mu mutekano. Nibyo mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na Mamese Bansubiyeko ushinzwe ibibazo bya politiki n'ubutwererane muri urwo rugaga.
Muri rusange naho hirya no hino hariyo abagiye barasotorana ikibaza yuko bisa nuko byagenze neza amahoro utungane
hari amakuru yari yatangajwe avuga ko ayo matora ari kubamwo intambamye nyinshi cyane rwose ku bwanyu icatumye aba mu mutekano niki
ngibuze ko abarundi baramaze kubona yuko ibyo gusotorana atawushikana kandi wibeje neza ngira ngo urabona yuko kambwe uri ku butetsi nabo nyene waragerageje ndi kugumuriza iyo umvirisha amajambo yavuzwe ari wahiganikwa ku ruhande kwa CNDD-FDD ari wahiganikwa ku rubanza kwa CNL bose bagumye bahamagara abanywanyi babo babwira ati nyabona tugenze buhoro turiko duhiganikwa iza politiki ntituriko duhiganikwa ibyo guswana tuguma turi abarundi ntitushaka gusubira gusesa amaraso muri iki gihugu hanyuma mugabo ibyo abarundura abantu bose abarundi gusa ahantu hose arabusanga bakiri bato bashyiramo akantu kakanyarikabo cyangwa ugasanga harimo abarenze urugero kugira ngo berekane yuko bayobotse kanaka ibyo rero umuntu ushaka bishyira ku ruhande dufatane ni uko amatora yarabaye amatora yarangiye ubu turindiriye ikizovamo ngira ngo twese umwe wese ahari yashoboye gukurikira buhoro buhoro ingene ukwiyamamaza ko agiye kuraba abantu ari benshi abantu ahanini barumviriza ahantu ahanini barataha ku mutekano iyo ni intsinzi ya mbere ikomeye kuko mu bihugu mfatiye mu bihugu bya Afurika ni hake ibi byabaye bishika cyane cyane kubona uhora atwaye u Burundi yagize ati jewe sinza guhiganwa ndaretse abandi batiganwa.
Muravuze ko amatora agenze neza, muravuze ingingo nziza yafashwe n'umukuru w'igihugu, none ku ruhande rwa SNARED abategetsi b'urwo runani bazotakwa ryari?
Ntituraronka umwanya wo gusubira kwicarana ngo tuganire turabe ibintu bica ahanini bikaba bitewe n'izi ngorane ziri ku isi yose zijanye n'ikiciza ca COVID-19 ariyo coronavirus. Kibaza yuko mu minsi iza nibamara ku makoraniro yasubira kuboneka abantu nibasubira kuronka uburenganzira bwo gushobora gutembera gushobora guhura ibyo n'ibibazo tuzoheza tukigira hamwe hanyuma mukaba hanini ndibaza yuko ari hamwe aya matora yobandanya aka leta akarangira mutekano hanyuma umutegetsi mushasha kamushikiriza umutegetsi tukabona nta bintu by'amarongo bipfuye mu ndibaza kandi cye yuko hari benshi dupfuza gusubira mu byabo by'igihugu cy'Abarundi barimo guma kandi kurunzi ntibiteye igomwe na buhoro buhoro kandi bafite ubuzima bagoye ngira ngo umwe wese ahari azogerageza uko ashoboye afashe kugira ngo Abarundi basubire baje kubaka igihugu cyabo.
Mamesa bansubiye ko murakoze cyane rwose ku kiganiro mwahaye iradiyo Ijwi ry'Amerika.
Mugenzi wacu Frederic Mudikije yavuganye na Professeur Marie-Louise Barichako urongoye ishyirahamwe ry'abagore n'abakobwa riharanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Professeur Barichako uri i Kigali mu Rwanda yakiriye ate ayo matora?
Kuko byakenze gatanu rwose ko Abarundi bose babishoboye bashoboye kurangura iryo banga ryabo ryo kuja gutora, baritabye amatora ku bwinshi kubera ku bwacu tubona byari ari byiza ko bitabye ayo matora. Uko byagenze hariho bimwe bimwe bitagenze neza cyane nk'uko twagiye kushangira amakuru abona muri Korea mari kure mugabo muri byose na byose amatora yarabaye kandi bikurikiza ku Burundi.
Kamumotera nk'umutegetsi nzogira amahirwe agatorwa muri amatora abaye ejo ku munsi wa gatatu, ibintu mubona uyu mutegetsi wese uzotorwa uwo ari we wese, ibintu mubona yurangura mu minsi ijana yiwe ya mbere, eka ibintu nkoramutima bikwiye kurangurirwa Abarundi muri iki gihe n'ibi?
Nkoramutima bikwiye kurangurirwa Abarundi ubwa mbere ni kugerageza amahoro y'umutekano bigasubira bikabaho mu Burundi, Abarundi bakishyura bakizana, hanyuma igihugu aho kimaze iminsi twabona twese ubukende buhiho ibintu byinshi bikagenda neza, uwo muntu uwo ari we wese yongerageza agasubiramwo agatanga neza ibyerekeye igihugu kucubaka kugisubiza ku nzira no kugisubiza hamwe na ya n'ibindi buryo mu makungu. Uno munsi Burundi buvugwa neza, uno munsi amahoro ari mu Burundi, abana b'Uburundi bishiwe bigane batahe, abarundi bahunguke byose bishire mu buryo, hanyuma ubwicanyi n'ukuri ubwicanyi uhebwe mu Burundi, Abarundi babanye nk'abana b'igihugu kimwe. Iterambere ry'igihugu ari uko amahoro abonetse, iterambere ryoza ari uko Umurundi wese ashobora kuryama akabyuka atikanga ko abasanga bamuteye.
Muravuze ikibazo cyo gutahuka, eka ikibazo cy'amahoro n'umutekano, ikibazo cy'Abarundi bari hanze y'igihugu. Nk'uko mubizi hari Abarundi barenga 400,000 bari hanze y'igihugu, eka namwe mukaba muri hanze y'igihugu muri iki gihe, ikintu nk'umutegetsi mushasha leta nshasha yokora kugira ngo cyizeze impunzi canke abandi bategetsi bose baba hanze y'igihugu muri iki gihe ni nk'ibi?
Ibigoye na gatoyi, umurongozi wese yoba yifuza ineza y'igihugu uramubona ajya abibona ajya abivuga, nta muntu n'umwe yifuza ikindi kintu atari icya mbere na mbere amahoro. Mbega hajya muri kiriya gihugu iwacu ubwo nosubirayo sinicwe, si inkorerwa ikibi, sisubiye gukorerwa ya mabi, sisubiye gutotezwa, ibintu bene ibyo n'ibintu bisanzwe bicitswe mu ngiro bizoboneka. Twese turamenya ko mu Burundi hatekanyije nk'agatekanyo turi hose. Ikintu cya mbere rero ni uko amahoro yogaruka mu gihugu, agateka kazina mu mbaga gasomeza, hanyuma igihugu kikuguruka, ujejwe igihugu arerekana ko yiteguye kwakira abahinguka cyangwa atabyiteguye. Muri icyo gihe biraza bikaboneka, mugabe ikintu cya mbere twese twifuza ni kubona n'abandi bari mu gihugu batekanye, babayeho batagira ubwoba, badahamutse, badakiriye ikijya gushika, nk'uko n'ubiriko biraba muri uyu mwanya mu Burundi. Abarundi bari mu Burundi zatari mu Burundi usange bikwega induru, kuko mu Burundi urabizi amatora yama ari umwanya wo gukwega indwano. Iminsi yose nta wemera ko yatsinzwe amatora, nta wemera ko yarushijwe, iminsi yose usanga bikwega induru.
Professeur Marie-Louise Barichako, murakoze cyane rwose kuba mwahaye ikiganiro iradiyo Ijwi ry'Amerika.
Nshuti rero mwarimu duteze amatwi ibiganiro byacu byo kuri iyi saha n'ahantu humurije, ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira radiyo Ijwi ry'Amerika. Nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru kuri mikoro, mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe, mukomeze kandi guhashya icyorezo cya virusi ya korona.